intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Kiganiro ndafise ijambo cyo kuri wa 31 nyandagaro kishimikira kusiguro umukuru w'igihugu aha ibyavuye mu matora yatunganijwe uyu mwaka. Ayo matora nayo umugujejwe kuyatunganya washikirije ko umugambye CNDD-FDD usanzwe uri ku butegetsi ushikanye ibice birenga 96% ukwijana. Ikiganiro muriko mugishikirizwa na Francine Kanyange kaze mwese.
Ndafise ijambo.
Muri amatora yatahukanwe n'umugambo wa CNDD-FDD ku biharuro birenga 90%, umuguseni wamenyesheje ko muri rusange yagenze neza. Imwe mu migambwe yari yayitabye yarerekanye ko kuva mu nteguro yayo hagiye harabamwo amakosa n'iterabwoba ku batavuga rumwe n'umugambwe CNDD-FDD. N'inamankuru y'abepiskopi katolika bo mu Burundi yarerekanye ko hariho ibitagenze neza. Cyo kimwe namwe mu mashyirahamwe y'Abarundi na mpuzamakungu aharanira gatera akazina muntu yerekanye ko hari utunenge twayabayemo harimo n'iterabwoba ku batora no kubuza abamenyeshamakuru gukorera mu mwidegembyo mu gushikiriza inkuru zijyanye n'ayo matora. Umukuru w'igihugu wewe abona ko ibyayavuyemo ari imboneka rimwe kandi ko byerekana icyizere Abarundi bafitiye umugambwe CNDD-FDD. Evariste Ndayishimiye.
Uburundi bwerekanye icyo Abarundi bari ko arabavukanye. Ibi bintu byarabaye mu matora, sinzi ko ariho henshi byo biba muri Afurika. No mu Burundi bwabaye imboneka rimwe, aho twese tuvuga tuti ubu turi ku mugambi umwe. Hariho ababaza ngo mbe ni kubera iki ngo bose batoye umugambi umwe? Ni ukubera Abarundi bose ubu bari ku mbona kazoza imwe, umugambi ni umwe. None hacora umuderepfa nyene bati bandanya, kuko we ni wewe udushikaje ngaha, bandanya tugende hariya tubona.
Ibyo umukuru w'igihugu yabivugiye igitega kuri wa kane mu ntumbero yo guhimbaza imyaka 20 CNDD-FDD imaze ku butegetsi no guhimbaza inshuro 9 umunsi wahariwe imbonerakure. Ugaruka bari muri iki kiganiro, ije Evariste Ndayishimiye yavuze bavyakiriye gute? Turabatega amatwi mu kanya. Marle ari mu Burundi atuma kuri igihugu aho kuvuga amajambo kukiwe acurira Abarundi yarakwiye kwitaho gukora imigambi igana iterambere ry'igihugu kugira Abarundi bave mu ngorane zibugarije.
Ikibazo cy'umukuru w'igihugu kenshi navuga Evariste Ndayishimiye ukuri birancanga mu bwenge. Sinzi ko bivuga yuko aba yari azi ko ari kayenda abantu batagira ubwenge. Twebwe Abarundi turaciye ubwenge rwose. Nawe yihanganira amajambo avuga. Njye mumbabarire mu mvugo ngira nkoreshe. Njye ndibaza ko umukuru w'igihugu cyacu akunda kunywa inzoga nyinshi cyane. Hari amajambo avuga ukamenga yasomye tuyoga. Nabona yuko Abarundi barikisha inzara, Abarundi bamerewe nabi. Twebwe Abarundi tukabura igitoro, twebwe Abarundi tukabura umuyagankuba, twebwe Abarundi ibiciro biduga ku munsi, hanyuma akajya adodukindaga ngo Abarundi babayeho neza. Ni ukuri nawe yihanganira amajambo avuga, amenye yuko atwara abantu bafite ubwenge, bafite ubwenge n'ukuri. Nukuri cyaravuga amajambo n'ukuri menshi, bikambabaza, bikambabaza cyane. Wewe numva ngo baramudugira igerasiyo yiwe ku munsi ku munsi. Numvise bageze kuri yasiyo yo kujya imiliyoni 3 ku munsi. None adareka kudukindaga gute? Narumvise yuko imirima iri mu gihugu, amatungo ya leta n'amatungo y'abanyagihugu aguma yigarurira arima mwima akavuga ngo Abarundi ngo ntibajye kurima ngo ntibakora. Nawe aguma anyaga amatungo ya leta, aguma anyaga amatungo y'abanyagihugu. abamurandira imirima yiwe abagronomi sanga abagronomi ba leta none imirima y'umukuru w'igihugu itorera butaratabuti ifumbire yose nababanza kuyironga nahimba yishe niko abategetsi borera cyenukuru ibyo y'umukuru w'igihugu azarike nayishimiye iraje kubwenge kwinshi iraje kubwenge cyane.
Claha ari mu Bubiligi yibaza igituma umukuru w'igihugu abesha Abarundi ibigira nkana ati birababaje ingene acurira Abarundi.
Jewe ngerageje kumviriza ayo majambo yashikirijwe n'umukuru w'igihugu novuga ko ababaje arababaje ku muntu w'umurundi afise umutima uno munsi arababaje kubera ko n'amajambo atera umutima mubi Abarundi basanze afise umutima mubi umuntu akaca abahonyura ku muvyimba ababwira ko CNDD-FDD yabashikanye ku iterambere ko CNDD-FDD tugejeje kure kandi ahubwo iri kwiraduhamba ayo majambo y'umukuru w'igihugu rero aratoneka Abarundi uno munsi na jewe ndimwo aratoneka Abarundi. Nushaka kubwira umuntu kiro nkica agaburira umwana nushaka kubwira umuntu kuva kuri iyo ntwaro igitoro murazi imyaka kimaze kitariho ukacumubwira ko bashikanye igihugu ku iterambere umuntu asigaye agenda n'amaguru atarabuze amafaranga y'ihugu gitoro ushaka kubwira umuntu uko muteje imbere igihugu itagira amafaranga y'agaciro igihugu abantu birirwa baricwa mugabo bakaca avuga ngo bagurije inzego z'umutekano kandi ko ndavyumviriza ibyo yavuze namvirije ijambo ryiwe yavuze ibihushane simba nibaza ko indani muri we ababizi ko ariko arabesha ico ntaramenyere nuko ibaza ko barundi ari bijuju kuko nshaka kumbira umuntu afise ubwenge bukora neza umuntu afise intebe niyo umukuru w'igihugu yubako akabwira abantu arongoye kujya no kuvuga ko bafatanye ibijuju bose uwubwira umurundi n'umunsi gute ngo umugambi wabo bashikanye ngo kwiterambere Abarundi birirwa barara ntabo yumva amarira y'Abarundi ntayo yumva ntayabona ego mu rugo rwiwe bashaka bifashe neza kandi buratse kavuze ko badakeneye kumenya ko Abarundi badafise umwimbu kubera ko afise amatoni y'ibiraya none yajyaga yirirwa araduga ruguru nta n'abantu abona kweri basinje amatama kweri inzara nico kibandi kumvuga ati nibaza yuko n'agasuzugura suzugura Abarundi bariko arabibwira kuko ibaza ko ivyo avuga rero batabitahura harya bakoma amashini kubera gutinya ivyo avuga bagakoma amashini kubera gutinya ko badakumye amashini babafunga canke babakorera ayandi mabi nkayo uwo mugambwa wiwe hayagiza wirigura akora ko turazibona ariko aravuga gucyo rero nta muntu bitababaza afise umutima abone igihugu aho kiruba namwanya ubwo iteje imbere bagisubije inyuma Imana itatugarukiye turakibuze tukibona Imana irihangana umva Imana irihangana yaba itihangana nibaza ko hariho abantu bayararanduye.
Clahati Evariste Ndayishimiye yarakwiye kubabanura n'ingeso yo guhayagiza ibitigeze bibaho agakora nyabuna ibiteza imbere Abarundi.
Umukuru w'igihugu rero yarakwiye kuja arivugira make basi ataca afise akora ngo bihinduke ivyo avuga bibe vy'ukuri yoja arivugira make kuko ntawe uzoja kumubwira ngo niwavutse. Birababaje rero kuko afata Abarundi nk'abantu batazi ubwenge nk'abantu ahenda nk'abana b'imyaka ibiri n'umwana w'imyaka uno munsi arabona ngira ngo ko Burundi bubeze nabi ko arabona ko iwabo mu mudugwa usigaye wirirwa wumiye munsi ivyo rero nibaza ko n'abana batonye tubahenda nkiretswe Abarundi buzuyemo incabwenge ushaka kubifatira ngo umugambi wateje imbere igihugu birateye agahinda birababaje n'umukuru w'igihugu ashaka kuvuga amajambo nk'ayo. Dusaba Imana ifashe igarukire Burundi kandi bizokunda undi munsi buzoca turonke uvuga yuko bwateye imbere ari iby'ukuri atari abo bavuga ayamuhe atari byo.
Abel ari mu Bubiligi ati ibyo umukuru w'igihugu yavuze nibyo gukingaga Abarundi yerekana ingene kuva mu nteguro y'amatora Abarundi berekanye ko barambiwe n'uko igihugu kirongowe.
Usanzwe kiratangaje cyane ko na perezida yubahuka yubahuka akavuga yuko ikigambo akoresha abenegihugu kandi ntagira jambo icyo gisiguwa abenegihugu ko bayitoye kugera kugera kuri iyi ntambwe yagejejeho mbega nyakubahwa umunyeshamakuru ndakubaza iyo ntambwe bagejeje ko ata gitoro bafite ata muyagankuba bafite ata amazi bafite ata amadovize bafite bintu byose byaduze niyo ntambwe babagejeje. Hanyuma hari ikintu bakunda kuvuga kandi naba mbona n'abamenyesha bakuru cyangwa abandi bantu badakunda kuba bagize icyo kibazo hari ikintu bakunda kuvuga yuko ngo iyo umuntu afite umutekano ngo nta kibazo na kimwe ngo ibindi ngo byose ngo birazi ngo babahaye umutekano rero kiyo yakinda baza mu mutwe hanyuma kandi kikanantangaza mbega umutekano abantu bari babujijwe nane none se bo basigaye abantu ku mabarabara sibo bica abantu sibo barasa sibo barasa atandukanye sibo bari batubujije umutekano none batubujije umutekano ku munsi ahagaritse kurasa abarundi bace baronkanaho abandi bagiye kurasa sibo babujije umutekano abarundi rero byose ni mbica ibigi byabaye ariko baravuga ngo batanze umutekano nta mutekano batanze kuko ibyo bagiye kurwanira na byo ntibyari kubaronona rindira gasoyi iyindi ntego izovuka kujya n'uwabo wavutse kuko kare abantu bari benda kurwana kubera gafite umwidegembyo none njye abahutu numva bagiye kurwanira bo kukwagwasa ko murasa mwidegembyo bafite icyo kiri imbere mu byatsinye bagira kurwana hanyuma gukumira ubu unye nta ntuze na hano hata mutezi wese bebe nta burongozi na bumwe nta komine nta mutumba byose bikaba barateze wese none mba ko bakumiriye abandi mbega ubu bureke amasura akaba umwidegembyo mujya bosorwa ayo majwi bahize ubu ku wa kane urabona bari bagiye munsi mukuru ngo biyuke imyaka 20 bashire ntibazi imana idamana bama bavuga umunsi mwiza batangaza nayo rindira turindire furaje mvugishe ukuri ahubwo ntibakwiye no kugira ntibibuka yuko basinye ko babasabye baje kwiyandikisha ko baje kujya kwiyandikisha none bagiye kujya kwiyandikisha bashaka gutora baretse kujya kwiyandikisha bashaka gutora ko ari cyo n'umubaza yaba byabikunze ko namubaza iyo bashaka gutora barinda kubabwira yuko batajoja mu isoko batajoja ku mugezi batajoja he ko baje kwiyandikisha iyo bashaka gutora bari kugenda ubwo nyine bakibabwira mugaragi ko yanze kubahata ko umuntu ategerezwa kugenda kwiyandikisha ajya amajwi rero bibye ntibibye ibijuju hajya abo bibye barabibona
Martin ari muri Tanzania ati ivyo umukuru w'igihugu yabivutse kugira ngo yihumurize kuko azi neza ko atari ivyo
ni amatora yabaye mu Burundi je ku bwanje nafata yuko ari nkinki na mico ni amatora yabaye mu Burundi ni amatora yigeze aba mu Burundi kandi ni amatora umugambo CNDD-FDD wigeze usinda ubwanje amatora nemeza ko CNDD-FDD yatsinze ni amatora ya mbere yo mu 2005 kuko ni amatora yabayemo umuco na transparency nyinshi ariko inyuma yaho nta na rimwe CNDD-FDD irasubira gutsinda amatora hama kujyanye yuko ngo abarundi benshi barashima ivyo imaze kubagezaho je numva yuko ari umwe ushaka kwishimisha mu mvugo kana sinda sirimo sikabiri kuri w'igihugu avuga ibintu akanisubiraho mbe icyo amvuga ati ngo amaze icyo amaze kumarira abarundi ni giki yaba kuva aja ku butegetsi nicyo gihugu cyambe uvuga ati ku isi umuperezida ayobora manda yiwe yose atagitoki iboneka mu gihugu na matara ari mu gihugu na madivize ari mu gihugu mbese mu bisata byose by'igihugu na nakimo kigenda neza ni gute abanyagihugu bo ushimira umuntu nk'uyu kwe na kiu na kimu mu bisata byose by'igihugu bigenda neza ni gute abanyagihugu bamushimira ahubwo je muvuga ati abarundi n'abarundi bakimo cyo gihugu cy'u Burundi bamwe bamwe nuko babuze aho bomokera nyene bagende nta muntu yo bafite aho yogenda kuba yoguma mu Burundi igihugu abantu babayemo kubwoba igihugu uvuze gatoya bakwiruka inyuma na bwigenge buhari mu gihugu kumwe abanyagihugu babaye kubwoba ati buraca ni buca buraca ni buca umva yeje muri make muva yuko ahubwo imana hagize ko imana itabara abarundi ibakureho iyo ntwarumbi ya CNDD-FDD hageze ko imana yumva ibisabisho by'abarundi ibakuremo ubwo butegetsi bubi
ati ngacho mugambwe se NDDDD bakoreye igihugu atari kugisubiza inyuma kubwiye ngo ije umukuru w'igihugu yavuze ni kinyoma
ngiye mvugo nyine mugambwe se NDDDD aho bishira hejuru ariko takin na kimwe cyari basokuru ni bacu mugani ngo hajya ingunguru igaragara irakoma induru rero nawe n'umugambo wabo uragaragara
agaragara kuko ta politike ufise yo guteza imbere igihugu na politike ufise gukora Burundi butekanye na politike ufise ukugira ngo cha kivugo Burundi ubumwe ibikorwa amajambere ngo kije mu ngiro nibyo ndabivuze ufise ibyo nisunze kubera yuko kuva Burundi butwagwa n'umugambi Sing DFDD kuva mu 2005 kugira inosati ko turavuganira ni wo mugambi wa mbere mu gihugu cyacu Burundi wishe abantu benshi twitwa ko Burundi butari mu ntambara. Kabiri ni wo mugambi utigeze wubahiriza amategeko n'amabwirizwa n'igihe na kimwe cyose barabinyanze. Ni wo mugambi wa mbere usubije igihugu inyuma na cyane cyane twizunze mu buryo ubutunzi imibano ndetse no guhanahana amakuru reka mbere kugira ngo bigendane n'ayandi makungu. Nimba igihugu kitagira amategeko kitagira ubutungane kitagira ubutunzi bw'igihugu bwasubiye inyuma nk'ibirenge hatari ukubahiriza agateka ka kinyamuntu ibyo bindi bintu byoza bimeze nk'inkingi bashobora kwishimikiza bavuga yuko hari nk'amubatijije w'abarundi n'ibihe tureke n'icyo nibatubwire ibikorwa n'imiburiburi kimwe kigaragara boba barubakiye igihugu boba barusizemo amafaranga y'igihugu kugira ngo icyo kintu kize giteze imbere abarundi kiretse ko ibyo bakoze ari ugusambura ibyo bahasanze aho basanze Burundi bakaba babushikanye inyuma nta kindi kintu tubona umuganga CNDD wakoreye abarundi kiretse kubica kubangaza kutubahiriza amategeko no kutubahiriza agateka ka kinyamuntu reka mbere no gusubiza inyuma ubutunzi bw'igihugu kubusahura no gukora ibidahwanye.
Alex ati iterambere riboneka mu bikorwa samajambo.
Ntabwo dukeneye kwama twumva amajambo nk'ayo yo gukindaga abarundi amagambo nk'ayo avugwa n'ibitwa yuko ari sebarundi akagaruka gukindaga. Icyo twababwira ni kimwe nuko igihe cyose uzokumva yuko umenga urihagije ariko udafise ibishobora kuguhaza nta munsi n'umwe uzokwigera ukura amaboko mu mpuzu utera imbere. Niyo mpamvu rero leta y'u Burundi cyangwa ngo CNDD wirate ariko wumve ko uri gukindaga abarundi benshi bagowe abarundi benshi biciwe abarundi benshi bari mu manya no mu maganya bahohoterwa buri munsi babugwa irengero buri munsi ibi byose rero bizobagarukako ibyo bita ko ari iterambere. Sinibaza ko ari undi muntu yavuga ko ari iterambere bashikanye iki gihugu mu gihe baciye mu nzira zinyuranye n'icyo amabwiriza avuga. Rero ntibareke guhinda abarundi bareke gusamaza abanyagihugu bareke gusamaza abakungu ahubwo abarundi bafatanye mu nda baje hamwe kugira ngo bikure intwaro y'agacirizo intwaro mbi intwaro tubahiriza amabwirizwa n'amategeko mbere akaba ari intwaro yonyanga agateka ka kinyamuntu. Turasaba rero urwaruka kwima amatwi abiyita ko ari beza kandi ari babi kuko umuntu mwiza akamubonera mu bikorwa.
Vanessa mu Bubiligi ati aho igihugu kigeze nta barundi bashaka ko igihugu ariko caguma kimeze ku buryo boshima kugumana indongozi bafise muri iki gihe.
Ubu benshi butagira uko bungana kuvuga yuko umugambi wa CNDD watsinze ku majwi menshi kubera ko abarundi benshi bashima intambwe umaze gushikana ko igihugu icu n'ikinyoma cambaye ubusa nk'ukuri kubera ko mu tubuze yuko bashima ko aho umugambi washikanye igihugu abanyagihugu ni babo bari ko baridogera ko tagito bagira babura ukuntu biyunguruza iryo tambere rihe igihugu kitagira igito igihugu kitagira ibifungurwa ahubwo ni mbacateye imbere ko umukuru w'igihugu yavuze ihaye yahimihije abanyagihugu ngo niborora massage n'imisi ari byo baza barafungura ibintu ntibyumvikana koma nje nko ngarukije ntabyo ntumva n'iryo terambere ntabyo mbona ahubwo bafite ukuntu babikoze koma ariyo nyine bari ku butegetsi ibyo ntibyo dutangaza kubona batsinze
uguheraje ikiganiro twumvirize most ari mu Burundi ati se NDDDD nta byiza iriko irakora ku buryo abarundi woyigera kugira ngo igume irongoye igihugu
Ntugayiwe yatanga warundi yatanga warundi kukuli tumenya misi ya siseku warundi Nde icha chifera warundi wa siseku mga mhendetedi Niki warundi wa ukiratiki Aho umuhusanga ma inistatu kristas ya rindi yikito atawani ya kifolu Asimula kumara masami rongili unana tonde ya bisi kumiri jenipa Uvumugavo jesu na huli siivu Nero nubuka ko alafisi sincero alafuka mjigu mwanda. Ala wana ko kujia kujia watana nile ya abzo. Awa niwa wano. Nero nafisa ichi sincero kukumuga. Nawe je uri na wanzo homo wakako. Sinzo waji lagi yuko wazo kujia lagi ichi sincero. Yumuga mwanda sete. Wabole jigu faresh. Wanga zelatari waki. Wahekuye abazeyi imfubyi zabaye kuberabo abatawe mu nzuzi nibo bakinyuruzwa ukarondera umuntu iyo yarengeka mvuga umuntu yogira icyizera nindi abarundi dufite agahinda haje nka atanu batarike hajore daci imvura yo kwina wayaci yaguye aci rero jewe mvuga yiwe indyohera mu matwi
abatwari mugitwariri imigambwe tekana Ujo kukuruka Kaba twari mugitwarira manyanga Tekana Ujo kukuruka Imiraba igihe kiri hafi Oh, kiri hafi
Tari ikiganiro ndagutse jambo Ugwaruka abariko bashikira ibyiyumviro byabo Kuri bimwe mu byavuzwe n'umukuru w'igihugu mu byerekeye amatora nk'uko mwabyumvise abaga igico bashikiriza ntibanyuzwe n'ibyavuzwe n'umukuru w'igihugu bongera berekana n'amakenga yabo kuri kazoza ku Burundi mu gihe atacyo hinduka ku bijyanye n'igihugu kiriko kiragana mu gihe ibintu byoguma uko biri turashimiye mwese bakunzi ba radio inzamba agateka kawe tubifurije kururanirwa naho kuri ngisango
Chari kiganiro ndafisi jambo mushikirizwa na radio inzamba agateka kawe